Landri niki zashinze ihinguriro ry'iba ritoya muri karitsiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cha Gitega ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga ya Gitega. Aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri PG muri 2018 aho niga mu wa kabiri niho natanga kwiyumva ibintu vya biogas donc twashize kuri resultat finale muri mwaka uheze haciye igihe naho tujaja mu bintu vya energi solaire niho namunsi dukora amatara mampuri n'amaprojecteur fise gushwa n'umushahara y'izuba nize ivyukubaka niho naramusanze ndiko ndacap ni ibintu nize akote ni formation donc nabaye ambitieux yo kubimenya ca ndabigira ko mvuye ku ishuri initiative siyo ngahe Gitega gusa ni ahantu hose bakenya umuco nawe twaje dukora amatara mato mato n'amarini manini gusa amarini manini nayo nayo akoreshwa na electricite aha muri ville bientôt ni twatangura rinye gukora du plaque solaire gusa navyo ni ubundi projet en général ni production ya plaque solaire turacatenye turacari ibintu vy'amatara Eteki bibaye stable na twese tuja mu tuntu twa plaque solaire.
Mbega none aya matara yahingura gute?
Donc du transforma partir ya yakorera kuri 220 volt. Nayo arashobora kuza par pièce, ikora yava mu Bushinwa. Turashobora kuza ndu pièce tukatora sambura mugabo tukaje tumonta igyampure LED. Ubundi ni technology twakoze ku igyampure LED. Ayo wacu akora kuri 12 volt. No kuvuga ni itara riba riri kuri 220 volt turayihamena kuri 12 volt. Dikashora kwa kuri plaque solaire et donc le projet en soi ni la transformation kuva kuri 220 volts gushika kuri 12 volts
ivyo musore Landry niki zahingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko agitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuvyara
ubundi ni henshi kuko ni ngoza amatarariyo tutondaje muri sud ni Bujumbura ariyo twe ngaha tuyagurisha 2000 kamwe gusa batandatse nabo bacagurisha selon abakiriya babo hari iyo bagurisha 4,353 papa yaramfashije yarampaye umutabi w'ibanze ayo mayeze yose nayakoresha mu buryo bwa papa yaradufashishije ibintu nyine nubwo tutari bwashike kuri resultat finale
uwo musore naho afise ukwicisha bugufi ntashake kuvuga ivyo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza ko ivyo akora imubeshejeho n'abandi Nikiza ashinze ishyirahamwe yitwa Nikiza Bio Energy. Patient tuyishimira rikoramwo asigura ko ubu yitunze agahamagarira urundi rwaruka kutazerinze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamonotse rabajene ngahe Gitega. Cyangwa mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene ni uko yo kurama amako mu mpuzu akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi
ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa nikiza hantu urundi rwaruka kutadebukirwa mu buzima akitanga ko akarorero kubera yamaze imyaka itatu yose akora ubushakashatsi bw'ibyo akora uyu munsi
Mathieu Premier ziva hanze mu Bushinwa ni ko tapandi tugeje dushikire kindi naco agenda haba kena ry'uburyo cyane nko mu iperiyo ikintu kijanye na kurema dimanche kije genda igorana muri domaine entrepreneurial bice bigenda bigorana jingira ije kwirabira ko namaze imyaka itatu ndi muri etude ya dimanche ni mai conception ya digesteur nashobora kuvyihanganira ariko n'umugenzi wanje twa Doris twashobora kuvyihanganira turamara twaza tutarashika kuri hose twaratakaje mu masano wese iyo myaka itatu yose nabwira aba jeune kutadebukirwa ko ico ni karakteri igaragara muri benshi kudebukirwa nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugire icyizere tugire na vision
Nikiza Bio Energy rikoresha umutahe yatse mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka ariko umukuru w'ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana asanga ibyo bisata bidahagije avuga ko ari nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere
nabo tubona habaye imigambi nimwe gushaka gufata urwaruka iracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyikira urwaruka bikigoye ry'abandi Gitega rimwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo rugume bishobore kubashyikira ibyo rero bituma uwo urwaruka ruguma gusa n'urwihebuye barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze urabona bagakemura mu bihugu bimwe bimwe harabaja muri za Zambia harabaja urabona ku mengo aba urwaruka rw'u Burundi utarukwa no kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu
ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4% ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato ari bo benshi abafite imyaka iri mu busi ya 25 ni 35% nayo abari mu busi ya 35 ni 75% rusansuma ya nyuma y'abarundi yo mu 2008 nayo yerekana ko muri rusangi urwaruka rungana n'ibice 36% by'abarundi bose. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.